ubimenye, ubimenyesha abandi. Bimenye ubimenyesha abandi ni kiganiro cha Radio Inzamba mushikirizwa na Oso Prosper Nzisabira.
Bakunzi ba Radio Inzamba agateka kawe namwe bakunzi ba kino kiganiro bimenye ubimenyesha abandi turabahaye ikaze. Uno munsi tubamenyesha inkuru zitandukanye tuvana mu binyamakuru bitandukanye. Hari umugore mu gihugu cy'Ubuhindi yamaze imyaka hafi 20 aba mu kiyaga abitumwe n'indwara agwaye. Pataruni Ghosh ni umugore wahitwa Bengale y'uburengerazuba mu gihugu cy'Ubuhindi. Uyu mugore agwaye indwara atazi ituma umubiri wiwe uhinduka ibisebe. Navyo uko bimurya agashaka kuguma yiyagaza bikamutera kongereza ibikomere. Pataruni agira agahengwe iyo yututse kwa mazi ku mubiri. Yatumye rero azarazinduka mu gitondo ajya kwirirwa mu mazi y'ikiyaga agasigara haboneka umutwe wonyene yibiye mu mazi. Buri munsi muri icyo kiyaga umugore Pataruni Ghosh ahamara amasaha hafi 18. Akaba amaze imyaka hafi 20 arizo yamamwo kugira ngo agabanye ububabare bw'ibisebe afite ku mubiri byazanywe n'indwara ataramenya. Hari abantu bamusanga muri icyo kiyaga kumuremesha bamuganiriza mu kurindira yuko abone kumugira neza yogira icyo afasha. Abandi nabo bakaza ari kumutuka bamubwira yuko ari igisigo cyo mu kiyaga. Yugu cha Nigeria arabanye shure babiri bo muri kaminuza basanze bafuye bariko barashurashura. Iyi nkuru tuyisanga mu kinyamakuru Africa Press cyo kuwa 30 kigarama umwaka uheze 2020. Ivyo bikaba byabereye ku ishure Ecole Polytechnique Fédérale Neke de Oweri ni muri leta ya Imo mu gihugu cha Nigeria. Mu itangazo ry'umuvugizi w'igipolisi Orlando Okeoku bivuga ko abo banyeshuri babiri biga muri kaminuza Samuel Osuji na Cynthia Obieshi bapfuye bariko barasambana. Nkuko makuru abandanya bimenyesha ngo bucya iryo sanganya riba, Cynthia Obieshi yari yaje aho umuhungu Samuel Osuji aba araharara naho batagize amahigwe yo kuvyuka. Umuryango w'iyo nzu ukabagumye wugaye amasaha menshi. Ivyo bikaba ariyo vyateye amakenga ababonye uko abo banyeshuri babiri birirwanye mu nzu. Niko guca bahamagara igipolisi. Ico gipolisi naco kihashitse caciye gikoresha inguvu mu kwinjira. Muri iyo nzu babanyeshuri babiri bo muri kaminuza aribo Samuel Osuji na Cynthia Obieshi basanze bapfuye bari gusa bapfumbatiranye. Iyo umuntu yiyatamuye cyane agashyiramo ingufu nyinshi warashobora gutuma igufa rimwe mu yagize urubavu rivunika. Tubanze tubamenyeshe ingaruka mbi zo kwiyatamura mu bantu. Akarorero ngo iyo umuntu agwaye ibicurane akiyatamura muri buse canke mu gikorane cy'abantu benshi, ngo uyo muntu agwaye ibicurane ashobora kwanduza abandi bantu bashika kugera 50 umwanya w'iminota 5 yonyine. Kwatamura birafuse n'ingaruka kuri uyo aba yiyatamuye. Mu bisanzwe ngo kwiyatamura ukoresheje ingufu nyinshi bishobora konona imitsi n'amagufa, aho bishobora no gutuma uwatamuye n'ingufu nyinshi avuna igufa rimwe mu magufa agize imbavu bitumwe n'umurindi w'impwemu ziba zasunitswe ziva mu gikiriza. Eka ngo no kutatamura kandi umva bikenewe unavyo nyene si byiza ni bibi cyane. Wokubandanya ubyirinda bituma hacika umutsumwe mu mitsi iyobora amaraso mu mutwe bikazotuma umuntu yitaba Imana giturumbuka agapfa. Mu gihugu cya Ghana umuvugabutumwa n'umupfumu barahaririye kusumbya ubundi ubushobozi bwo kumara umwanya munini bari mu isandugu bahambamwo abantu. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Actualité Ivoire cyo kuwa 16 mu kwezi kwa kabiri uno mwaka turimo. abo bagabo babiri bahaririye no muvuga butumwa rurangiranwa mu gihugu cya Ghana Pasteur Dr Daniel Obinime yatanguje akaba kandi arongoye isengero International God's Way Church wundi no mupfumu bitumwa ko muri cyo gihugu cya Ghana yitwa Okonfor Yao Appiah abagabo babiri bari bamaze igihe baharira bapfubuhizi umwe wese yiyemera ko asumbye wundi ubushobozi bivanye n'inzira umwe wese yahisemo niho haciye hibonekeza umugushaka kubatatura bategura ihiganwa byo kumara iminota 30 umwe wese yugaraniwe mu isandugu bahambamwo abantu uzotaka agatabaza iyo minota 30 itarahera azoba atsinzwe iryo higanwa ryateguriwe ku kibuga cyitwa Parc du Cinquantenaire mu mujyi wa Kumasi mu gihugu cya Ghana aho abantu barenga 300 bari baje kurorera iryo higanwa hagati ya Pasteur Dr Daniel Obinime n'umupfumu Okonfor Yao Appiah kuri uyu munsi w'ihiganwa abakunzi ba Pasteur Obinime bazindukiye gutera urugo rw'umupfumu Okonfor bamwagiriza ko akorana n'amadayimoni igipolisi cyaciye kinyaruka kumukingira kimubuza gusohoka ivyo bikaba byatumye ihiganwa ya Pasteur Dr Daniel Obinime n'umupfumu Okonfor Yao Appiah ritaba turutse ko bahiganwa baraba uwo mara iminota 30 yugaraniwe mu isandugu bahambamwo abantu Virginie mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umugore aguma akanuye akanaguma yasamye biturutse ku kwihenda kw'abaganga mu gihe bariko baramubaga akiri uruyoya inkuru yanditswe na Le Tribunal du Net ku igerekezo rya 15 ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2021 Vanna Vonk Césaire umugore w'imyaka 31 w'i Virginie mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika araheze imyaka 3 asize ahabona kuvyamushikiye byatumye agwara ingwara yo kuguma akanura no kuguma yasamye iyo ngwara Hana Vonke Severe yavukanye abavyeyi biwe bayimenye ataravuka ariko banka gukoreza iyo mbanyi iyo ngwara itarimenyerewe yitwa higromatistike irangwa n'amazi atekeye mu gasaho abari kwizosi cyane mu mutwe w'umwana iyo ngwara igatuma uyivukanye baca bamubaga igihe cyose bashaka kumuvura kugira ngo bakuremwo ayo mazi abatekeye mu gasaho Hana Vonke Césaire akiri uyoya bariko baramubaga umuganga umwe mu bariko baramubaga yarihenze asanga amuciye umutsi ukorana n'ibihimba byo mu maso byaciye byanka ko asubira guhumiriza canke gufatanya iminwa yiwe amaso yagumye akanuye umunwa uguma wasamye Vanna Vonke Césaire akaba yashimye kuvuga ivyamushikiye inyuma y'imyaka 28 akavuga ubumuga agendana kuva kiri uruyoya ngo kubera yuko ashaka kuremesha abandi bagendana ubumuga butandukanye ubu Hana Vonke Césaire haheze imyaka 2 yubatse ugwiwe n'umugabo yitwa Brandon afite imyaka 32 akaba yaranashinze urubuga rwo guhanahana makuru ahavuga uko abantu bamukumira bamwinuba tubibutse ko Hana Vonke Césaire akiri uruyoya umuganga yibeshe mu kumubaga kugira ngo amuvure indwara yavukanye bica bimutera ubumuga bwo kuguma akanura akaguma yasamye ubuzima bwiwe bwose bakunzi ba radio inzamba agateka kawe namwe bakunzi bakino kiganiro bimenye bimenyesha abandi mwariko muratwumviriza ahanyo kigarukiye kino kiganiro bimenye bimenyesha abandi mwariko mugishikirizwa na Prosper Nzisabira naho ubutaha
cyari kiganiro bimenye bimenyesha abandi kuri radio inzamba